radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Amagambo yanditswe n'umuhungu wa Perezida Museveni Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba ku rubuga rwe rwa Twitter akomeje gukurura impaka mu karere. Hari aho yavuze ko we n'ingabo ze bashobora gufata Nairobi mu gihe cy'ibyumweru bibiri. Turahamagara umunyamakuru kuru w'ijwi ry'Amerika i Kampala igina shushe bahizi. Ambasade y'u Burundi muri Uganda yabujije impunzi z'abarundi baba muri icyo gihugu kongera kuvuza ingoma z'u Burundi.
Impunzi za hano zikengwa n'amategeko y'ikambi n'izisunga amategeko y'igihugu cy'u Burundi nga zisunga amategeko ya Uganda. Hanyuma UNHCR igacikora igikorwa cya protection ko ingoma zihari ngaha mu ikambi zirahari nizo kuvuga ngo impunzi zikorwa byazo bitunganywe na ambasade y'u Burundi biragoye cyane biragumye.
Umwe mu mpunzi z'abarundi baba mu nkambi ya Nakivale, ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi ugizweho na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, wiriweho?
Mwiriwe neza. Venise tu yahere mu karere k'ibiyaga binini muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abagwanyi umuhari w'iterabwoba ADF barishe abantu 13 barimo abasirikare ba leta 3 mu gitero bakoze mu buseruko bw'icyo gihugu. Abategetsi bavuze ko ADF yateye igisagara cya Beu Manyama kiri mu ntara ya Beni mu ijoro ryo ku munsi w'Imana. Umukuru wa societe civile muri ako gace Kinose Katuo yavuze ko hafuye abantu 13 mu biharuro by'imfata kibanza. Avuga kandi ko harimwo umusirikare wa leta w'ipete rya komanda. Tukiri muri ako karere nyene ariko mu gisata cy'impunzi, leta ya Uganda hamwe n'ishami rya ONU ryita ku mpunzi ICR bavuga ko ukwiyongera kw'impunzi zihunga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biriko biratandukanya imiryango kandi bituma imfashanyo zikeha. Hase rivuga ko abategetsi bayo bari biteguriye gufasha impunzi 68,000 z'abakongomani zari zitezwe muri Uganda, ariko ko zishobora kwiyongera inshuro kabiri zigashika ku 150,000 gushika mu mpera z'uyu mwaka. Matthew Krenstil aserukira HCR muri Uganda yavuze ko bigiye kutazoborohera gufasha izo mpunzi. Impunzi z'abakongomani zihunga zica ku mupaka wo mu gice cy'uburengero bwa Uganda, bahunga intambara igiye gukwiza umwaka hagati y'abagwanyi ba M23 n'inteko za leta ya Kongo.
Washington, ijwi rya Amerika.
Naye mu karere k'ihembe rya Afrika, abantu 200 barishwe mu bitero 3 by'amabombe yatezwe mu modokari ejo ku munsi wa mbere mu gisagara cya Beledweyne kiri hagati muri Somalia. Mu bishwe n'izo bombe harimo abategetsi babiri baserukira leta muri ako karere. Ababibonye igihe byaba bavuze ko imodokari zibiri zari zirimo ibisasu biturika zaturitse mu masaha y'agatondo ya gatatu iturika inyuma ya saa sita. Komiseri mukuru w'igipolisi muri icyo gisagara cya Beledweyne, Bishale Hussein Jimale, yaremeje icyo gitero yongera ko abantu baharurwa mu 10 bahakomerekeye. Yavuze ko iki gitero cyateguwe na Al-Shabaab kandi ko abategetsi benshi abasivili hamwe n'abasirikare bafuye. Ibi bitero bikozwe inyuma y'umunsi umwe leta ya Somalia itangaje ko yishe umukomanda wa Al-Shabaab azwi ku izina rya Abdul Kadir Nadir hari mu gitero cy'indege cyakorewe mu ntara ya Middle Juba. Leta ya Somalia yavuze ko icwa giwe ryari nk'ihwa rikuwe mu ihanga rya Somalia.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mwiyavugu hanze y'umugabane wa Afrika, Leta Zunze za Amerika itegekanya kurungikira Ukraine ifashanyo nshasha igizwe n'ibikoresho bya gisirikare bifise agaciro k'imiliyoni 625 z'amadolari. Ifashanyo itegekanijwe gutangazwa kuri uyu munsi wa kabiri. Izo bibaye ifashanyo ya mbere Amerika irungikiye Ukraine kuva Uburusiya butangaje ko bwiyometse ko intara zine za Ukraine. Ifashanyo nshasha itangajwe iciye ishikana ku miliyaridi zirenga 16.8 z'amadolari Amerika imaze gufashisha Ukraine mu bya gisirikare kuva Uburusiya butera mu kwezi kwa kabiri itariki ya 2024. Muri Amerika kandi Donald Trump yahoze ari perezida w'iki gihugu yari itwariye televiziyo ya Amerika CNN ayagiriza kumucafuza no kumurementaniriza mu makuru ishikiriza kuri we, asaba ko ihanwa mu kumushumbusha n'imiliyoni 475 z'amadolari. Avuga ko CNN ibikora kuko ifise ubwoba ko azosubira kwitoza mu matora yo mu 2024. Trump yaragiranye imigenderanire mibi n'ibimenyesha makuru cyane cyane CNN na New York Times mu gihe cy'ubutegetsi bwiwe. Yakunze kubyita ibimenyesha makuru bishikiriza makuru atariyo y'ibinyoma, icyo yakunze kwita fake news mu rurimi rw'Icyongereza.
Urakoze Aloyse Bigirimana, mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi niko mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com na ku mbuga za YouTube, Facebook na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Amagambo yanditswe n'umuhungu wa President Museveni ku rubuga rwe rwa Twitter akomeje gukurura impaka mu karere. Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba, akaba n'umuyobozi mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka za Uganda, yanditse kuri wa mbere ko President Uhuru Kenyatta yagumye kuba yariyamamarije kongera ku nshuro ya gatatu kuyobora Kenya. General Muhoozi yananditse kandi ko we n'ingabo ze bashobora gufata Nairobi, umurwa mukuru wa Kenya, mu gihe cy'ibyumweru bibiri gusa. Ku murongo wa telefoni Kampala ndi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Ignatius Bahizi. Ignatius Bahizi, wiriweho?
Mwiriwe neza bwana Venuste.
None abanyakenya n'abagande bombi bakiriye bate ubutumwa bwa General Muhoozi?
Mu by'ukuri Venuste, ukurikiza imbuga nkoranyambaga zose usanga ko hari ibihumbi n'ibihumbi by'ubutumwa burimo guhererekanywa hagati y'abagande n'abanyakenya, ariko cyane cyane abenshi banenga ibyo umuhungu wa Perezida Museveni Lieutenant General Kainerugaba Muhoozi yavuze. Ndetse bamwe ku ruhande rwa Uganda bakaba bavuga ko, kandi bari basanzwe bavuga ko uyu muhungu ashobora kuba afite ikibazo mu mutwe kitazwi, cyangwa akaba kenshi akunda kwandika ibintu hari yanyoye nk'inzoga cyangwa ibindi biyobyabwenge. Na nibyo ayo magambo mvuze niko bari kuyaherekanya ku rubuga nkoranyambaga. Naho muri Kenya bakavuga ko uwo muhungu atazi aho agarukira, kuko yibwira ko Uganda ishobora kuba nka Kenya. Ndetse ari n'umudepite muri Kenya wanditse ku rubuga nkoranyambaga avuga ko yibwira ko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga bwa Kenya igiye guhamagaza ambasaderi wa Uganda muri Kenya kugira ngo asobanure ayo magambo y'umuhungu wa Perezida arimo kuvuga yo gufata Nairobi, ndetse n'amagambo asa nk'asuzuguza igihugu kigenzi cya Uganda.
Si ubwa mbere umuhungu wa Perezida wa Uganda yandika ubutumwa butavugaho rumwe ku rubuga rwe rwa Twitter. Si umuntu usanzwe n'umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka za Uganda. Leta Uganda yo ivuga iki ku byo yandika?
Nibyo koko, nk'uko bivuze akunze kwandika amagambo atavugaho rumwe ku mbuga nkoranyambaga. Ndetse bwa mbere yanditse ku mpagarara cyangwa ku mahoro make ari mu gihugu cya Ethiopia, amagambo ashyigikira abarwanya ubutegetsi bwa Ethiopia. Aragaruka yandika andi magambo avuga kuri Congo, nyine ku ntambara zo muri Congo, ashyigikira inyeshyamba z'icyo gihugu. mbese gituma Ethiopia igira ikibazo ndetse abadiplomate bo muri Uganda baje Ethiopia gusobanura ko iby'umunwa president avuga ari ibintu byo kugitike ariko na Congo mu byo bivugwa ko yagize ikibazo na Uganda mwaka kavuyo kariho kandi Uganda ari mereza igeze ku rwego rwiza na Congo bari bafite n'ibikorwa remezo barimo gufatanya ibyo bisanga byadingijwe kubera amagambo y'umukuru y'umuhungu w'umukuru w'igihugu ubwo rero ku ruhande rwa Uganda nta gisubizo nyacyo uretse kuvuga ko umuhungu wa perezida ariwe ubivuga ku gitike ndetse n'igisirikare cyaje kwitandukanya n'amagambo ye cyane cyane ku bya Ethiopia umuvugizi w'igisirikare Brigadier General Felix Kulaije avuga ko ibyo yari amagambo y'umuhungu wa perezida Museveni atari amagambo y'igisirikare kuko igisirikare gifite ukuntu kikishaho ubutumwa bwacu ubwo rero ibyo byose akaba ari byo bituma abantu bakeka ko uyu muhungu afite ikibazo kuko adashobora kwandika ibintu nk'ibyo nk'umugaba w'ingabo za Uganda zirwana ku butaka ntamenye ko amagambo ye ashobora guteza ikibazo hagati ya Uganda n'ibihugu abavugaho
Ignatius Bahizi mu myaka ine Perezida Museveni wa Uganda azaba amaze imyaka 40 ku butegetsi umuhungu we aravuga ko Uhuru Kenyatta wahoze ayobora Kenya yagumbye kuba yarongiye kwiyamamaza nk'umusirikare n'umwana wa Perezida ibi avuga bifatwa bite bishatse kuvuga iki
Nkuko abanyakenya bahoze bamusubiza ku rubuga nkoranyambaga bavugaga ko Uganda ari igihugu kidakurikiza itegeko nshinga akaba rero bamubwira ko Uhuru Kenyatta we kubera Kenya yubahiriza amategeko ariyo mpamvu atongeye kwiyamamaza inshuro ya gatatu kuko amategeko ya Kenya atabyemera ariko no muri Uganda nakubutsa ko twari dufite amategeko nangwa se mu itegeko nshinga bibuza umuperezida kwiyamamaza inshuro zirenga kuri ebyiri ariko hakaba harabayeho politiki itoroshye yo kugira ngo Perezida uriho ubu ngubu Perezida Museveni anarewe se wa Muhoozi Kainerugaba ahindure itegeko nshinga ku buryo ubu muri Uganda umuntu ashobora kwiyamamaza igihe cyose akiri muzima ubwo rero abanyakenya akaba bavuga ngo uyu muhungu wa Perezida Museveni binza yibwira ngo Kenya ishobora guhindura igakora nk'ibyo Uganda ikora ariko nanone muri Uganda abantu benshi bari bakibanga rizwi ko uyu muhungu wa Perezida Museveni arimo gutozwa cyangwa se gutegurwa kuzasimbura se kuko urebye ibyo akora mu gihugu kwiyamamaza ise akamutuma mu bikorwa bya diplomasi byakabikorwa n'abashinzwe diplomasi mu gihugu nko muri Egypti mu Rwanda muri Kenya ukabona ahura n'abakuru b'ihugu n'abacoramari basanga bari kumutoza kugira ngo azamukuru w'igihugu ariko kandi nanone ukurebye amagambo avuga ntabwo ari amagambo akwiye kuvugwa n'umusirikare ukurikije amategeko y'igisirikare hano muri Uganda umusirikare ntabwo yemerewe gutanga statement cyangwa kuvuga amagambo ya politiki yabikoze bahitamo umufunga byabaye kuri be kiza bisige biba kuri tumukunda bose n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ariko kubona umuhungu wa perezida we abivuga ntagire icyakorwa bisa nkaho we atagengwa adafatwa n'amategeko
Ignatius Bahizi umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika i Kampala ndagushimye cyane kandi nkwifuriza je umunsi mwiza
murakoze cyane bwana Venuste umunsi mwiza namwe
Ambasade y'u Burundi muri Uganda yabujije impunzi z'abarundi baba muri icyo gihugu kongera kuvuza ingoma z'u Burundi ivuga ko bazivuza mu buryo bunyuranije n'amategeko inkuru irambuye Pierre Claver niyo nkuru
Izo ni ingoma zari ko zicurarangwa n'abarundi ikigali mu gihugu cyo Buganda ariko ho ibintu bishobora guhinduka ubuserukeze bw'u Burundi muri icyo gihugu bwatangaje ko butifuza ko zisubira kuvugira Kampala mu itangazo ambasade y'u Burundi mu gihugu cyo Buganda yashize ahabona ivuga ko ihagaritse vy'agateganyo ibikogwa vy'imigwi yose ndangakaranga ikoresha umurico w'ingoma muri ico gihugu umufasoni Epiphany Kabushemeye nta mwana aserukira Burundi mu Buganda avuga ko hakenewe indinganizo nshasha yo gukoresha ingoma kugira ngo amategeko azikingira yubahirizwe yatayakamo imigwi yose ifise ingoma kayisaba kwitaba inama izobera mu buserukizi ku munsi wa kane w'iyindwi naho biruko bene iyo migwi ikorera mu Uganda cyane cyane Kampala bavyamirira kure unumwe mu batwara iyo migwi
umugwi kugira ngo uvuke ubeho kwabaye kwegeranya rwaruka rwari rwataye umutwe rwaciye mwihahamuka rukaba rushitse ngaha rutagira umwuga rukora rutagira amashuri rutagira amafaranga yo kuyibeshaho rutagira abavyeyi rutagira uko rubayeho nyene nitwigeze tujya kwiyandikisha muri ambasade sinumva rero imigenzanire yacu na ambasade ubu ahitanguye kuva sinumva ryari no tangura kwiyumvira kujya muri ambasade no kuvuga ngo noba ntashe ntahutse mu gihugu kandi nibaza yuko atangoma tugiye kubasubiza ko si nibaza yuko nige twazironka baba baragizemo uruhara
mwikambi impunzi ya Nakivare imigwi ndangakaranga ikoresha umurisho w'ingoma naho nyene iriyo nirota yitaba iyo nama kubera ku bwayo batakigengwa n'amategeko y'igihugu bahunze ubu ni umwe mu batwara iyo migwi
impunzi za hano zigengwa n'amategeko y'ikambi zisunga amategeko y'igihugu cy'u Burundi ngaha zisunga amategeko ya Uganda hanyuma UNHCR igacikora igikorwa cya protection ko ingoma zihari ngaha mu ikambi zirahari ibyo kuvuga ngo impunzi z'ibikorwa byazo bitunganywa na ambasade y'u Burundi biragoye cyane biragumye nico bisobanura rero ko ingoma nazo tuzotanga kiretse kumbure leta ya Uganda ari yitanze ayo mategeko
ubuserukizi bw'impunzi Kampala bwibaza ahubwo kuserukira u Burundi yoba yihenze abo atumira kuko kubwiwe impunzi na ambasada ataho bihuriye Damien Nyabenda aserukira izo mpunzi kuri mikro y'ijwi rya Amerika
impunzi naho baba yirukanye mu gihugu cyayo u Burundi bwo buguma mu mutima wacu umbujije kuvuza ingoma y'u Burundi ni nkuko wambwira ngo ntuzosebe kuvuga ikirundi ariko rurimi kavukire je nibadafatambo nimwe yotuma bavuga ngo hagarika kuvuza ingoma n'ingoma zose ni muzizane ntibazi yo twazikuye umengo rizo twahawe na ntuzi na leta y'u Burundi mugo bakibagira yuko kubera urukundo dufitiye akaranga kacu twe turikora ku buryo buke dufite tukazirondera izo ngoma kugira ngo tumwe turi ko turiyibutsa irage rya basokuru
ahavuye agashavu kuri leta y'u Burundi no kubuserukiza by'icyo gihugu mu Buganda ni gitaramo cyiswe Nyagenyege Festival cyabereye mu karere ka Jinja mu Buganda kuva itariki 15 gushika 18 ukwezi guheze kw'icyenda muri icyo gitaramo ubuserukize bw'u Burundi mu Buganda buvuga ko umwe mu migwi ikorera muri icyo gihugu wemereye abakenyezi kuvuza ingoma bakoresheje n'ibihimba by'ibanga by'umukenyezi nk'amabere abandi bakazivuza bambaye umwambaro u Burundi budashima ubushikiranganje bw'imico kama mu Burundi bwarasohoye itangazo bwiyamiriza iyo nyifato kubwo u Burundi ihonyanga amategeko y'ingoma aha n'abavuzi b'ingoma b'impunzi mu Buganda naho batemera ubutumire bwa ambasaderi barahuriza kunyifata ibereye ihagateka ingoma
nk'umunyakaranga ndanegura cyane cyane nivuye inyuma ibyakozwe n'urya mugwi wagiye muri Nyegenyege bakoze ibidakogwa
uyu n'umuco ni nk'intabonwa aho bari hose bariko baravuza iyo ngoma bawukingire abaze baribuka yuko iyo ngoma icisigura n'abategerezwa kugira kuyivuza baribo n'ingene bateza kuyivuza kugira ngo akaranga kacu kagume kubahirijwe aho turiko turazivuza hose uwo bayabikoze turamwica reka turereza tukamuhanura kugira ngo ibyo ntaze bisubire
ahungiye abarundi hose haba mu karere ka Afrika y'ubuseruko canke iburaya mu minsi mikuru itandukanye zihuza umurisho w'ingoma ntibigera uburamwo bafata ingoma nk'umutima w'igihugu cabo ingoma z'u Burundi zirandetswe nk'itunga rikingiwe ku isi nzima n'ishiramwe mpuzamakungu rikingira umuco n'akaranga UNESCO kuva mu mwaka w'2014 ya clave ni nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
mukomeje kumva radio yijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ishyira hamwe rihanyu uburenganzira bwa muntu mu Burundi League iteka rikorera mu buhungiro ryasohoye icyegeranyo kivuga ko abantu 470 bishwe mu Burundi hagati ukwezi kwa gatandatu umwaka 2020 n'ukwezi kwa munani uyu mwaka abagira ku 1,046 ryemeza ko bishwe n'abakorera inzego za leta Nairobi, Elojo Udekaneza.
Ico cegeranyo cyakozwe mu kiringo kiri hagati y'itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu mu 2021 n'iya 31 kwa 8 uyu mwaka ni kiringo giburana n'imyaka 2 n'ukwezi kumwe guheze umukuru w'igihugu wa Jean Ndayishimiye ariko ubutegetsi ishyirahamwe ry'iteka ryemanga ko atakintu na kimwe cyahindutse mu bijanye n'agateka kazina muntu muri imyaka 2 iheze ugereranije n'imyaka 5 ya nyuma y'ikiringo cyanya kwigendera President Pierre Nkurunziza cyavuzwemo cyane ho nyango wa gateka ka kiremwa muntu iryo rya Amerika rimaze kubona ico cegeranyo ryakuye Jean niko yagize mukuru wa ligi teka maze zondagurira uko ibitigiriza bishirahamwe giwe rivuga ko bagandaguwe biri mu mici itandukanye
ishyamwe ry'iteka ryashoboye gutoza ku bantu 1470 bishwe muri abo 619 bakiyatunga ibiziga hirya no hino hakaba na 24 rero bishwe muri bimwe twita ubwicanyi ndengerabutungane n'abandi 118 banyurujwe amazima yongo abashika 145 bishwe n'abakorera leta n'abandi 956 bishwe n'abantu batashe kumenyekana abafasi na bunyeni ntibasigaye inyuma benda bigenwe kuko 255 barafashe ku ngufu imwe twita ibya furambi
ariko umukuru w'ishyirahamwe Falcon F rimwe mu yakorera mu ntara zose z'Uburundi 18 kandi riri mu gisata cyo guhamya agateka kazina muntu avuga ko ibyo bitigira atari byo Jean Hakizimana kuri ka bidusiguri
ni cegeranyo gihengamye ni cegeranyo bishoboka ko bitiranije ibihonya agateka kazina muntu n'ibindi byaha canke n'izindi mpanuka aha turavuga ibitigira berekana by'abapfuye aho bavuga 1470 kuvuga ko abantu bose bishwe na leta canke n'inzego za leta ibyo ntabari ku rubuga nk'akanira z'agateka kazina muntu ibyo biharuburo sibyo
niko yagize arongoye yari giteka we arafite n'ibindi bimenyetso kubwiwe bitabesha kubona ibiziga bitorwa muri rusange bica bivuga ubwo nyene yatamatohoza abanje gukorwa umukuru wa Falcon F yibaza ko abahamakuru b'igiteka bashobora kuba bayibesha bitewe n'impamvu nyinshi zirimo kubikora nkana
ikindi kigaragara ni uko abashobora kuba bahamakuru b'igiteka bashobora kuba bayenda bakiha amakuru atari yo nyamba batabikora nkana kuko turabye bitabike byakozwe bigateka kazina mu gatsimba tazwe ntawe uvuga ko by'ukuri agateka kazina mu mutwe katari ko katsimba tazwe ntawe uvuga ko ibihugu byose byo hazaga agateka kazina mu njana kuyijana nicyo bituma amashamwe ahari agateka kazina mu muntu natwe butubimo tubanda tugaharamira kandi tubanda dusaba agateka kazina muntu kutsimbatazwa mugabo amatohoza ajane n'ibazo bya takazina muntu arafise imina kogwa hariho gushika habera icaha cyaho wumvise amakuru wewe nyine ukahishikira ukaba wakoreye ibyo bintu twitegereje icegeranyo n'icegeranyo kibabaje cyane kibabaje ibitivuga nk'abahinga mu byanaka takazina muntu kuko dusanzwe turi abahinga muri mico bisaka takazina muntu biboneka ko icegeranyo cy'ukuri ari icegeranyo gihengamye
ashaka niko yagize wari giteka bavuga ahubwo kwitegira ibishobora kuba ari bike kubera atamwidegendo bafite mu gihugu
aha riteke remeza yuko ibiharuro itanga ari bike kubiba mu gihugu kuko ifatira ku buryo ikoresha nuko abantu bayikorera bakora binyegeje
twabaje niko yagize niba aho yereka leta ivyegeranya sohora yatwishuye kuri mu bambere babihabwa ariko bataka jambo yumva ko
abambere babironka nabo muri leta twaiba kugira ngo bahindure ingendo mugabo kibonekeza nuko nta bikorwa bikurikira ibyegeranyo ntibabikorera ko kugira ngo barabe ko bohindura
mu kwezi kwa gatandatu ubumwe bwa Buraya bwavuze ko bataragera ko bw'imfashanyo leta ya Burundi naho bwarikuye ko ibihano kubera hakiri ibwirizwa gukora birimwo inagurwa ry'igisata cy'agateka kazina muntu Claude Bocu aserukira uwo muryango mu Burundi yayivuze ari kumwe n'umushikiranganji w'imigendanire y'u Burundi n'andi makungu ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura Albert Shingiro yemeje ko Burundi naho bwateye intambwe hakiri urugendo runini rwo gukora mu bijanye no kubahiriza agateka ka kiremwa muntu kubera kikiri igihugu gito cyane mu bya demokarasi
mu bijanye n'agateka kazina muntu murazi yuko Burundi turacyari cyo no kwita muri demokarasi in demokarasi jeune nitwovuga yuko tubwirizwa gushika aho ibihugu bigeze mu bijanye n'agateka kazina muntu mugabo nkuko mubizi ubutiko turagerageza dukora kugira ngo bijanye no n'agateka kazina muntu bitere imbere mugabo nkuko mubizi nico no kwita mu gifaransa ni processus biza buke nabo bamaze imyaka 200 babikorera ko natwe tuzotsinda tubishikira
kuva haba injyane zaturutse ku kindi kiringo cyanya kugendera president Pierre Nkurunziza mu 2015 amaradi atari make yagaturirwa amesha makuru n'abahamya agateka kazina muntu bo mashira hamwe amwamwe bagahunga igihugu ivyegeranyo bisohorwa mu gisata cy'agateka kazina muntu mu Burundi nibihurizwa ko n'amashira hamwe yakorera mu buhungiro n'ayasigaye mu gihugu abo ba mbere bagiriza ba kabiri gukorera mu kwaha k'ubutegetsi no kutigenga mu gihe abo ba kabiri nabo bavuga ko aba mbere abikoresho by'abanzi b'igihugu kandi baragushinga no kurenza urugero mu byo bashikiriza kugira bikunde baguma baronse ifashanyo eroje uri kaneza juju y'Amerika.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muri Burkina Faso abasirikare bahiritse ubutegetsi kuwa gatanu w'icyumweru gishize ku nshuro ya kabiri mu gihe cy'amezi umunani. Iyi kudeta ishobora gutinza amatora na demokarasi ndetse no gutuma ubwicanyi n'umutekano muke biterwa n'intagondwa z'abayisilamu byiyongera. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo arabivuganaho na Professeur Jean-Marie Ntahimpera wigisha itangazamakuru muri kaminuza yitwa Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest. Professeur Ntahimpera akurikiranira hafi politiki yo mu karere ka Afurika y'Uburengerazuba ari i Bamako, umurwa mukuru wa Mali.
Iyi kudeta igira kabiri je nibaza ko bwa mbere yerekana instability, yerekana yuko muri kano karere ibintu cyane by'umutekano aho kumeza neza kugera bimera nabi. Kubera kenshi aba bantu bakwita kudeta bagiriza ubutegetsi bari yuko butashize ingufu cyane mu bikorwa byo kurwanya bajya abantu bita aba islamiste ariko bariko bagwanya intwaro cyane ngaha muri ku bya Burkina Faso, Mali, Niger n'ibindi bihugu byo ngaha. Ariko nko muri Burkina Faso cyabaye ni uko kuva rya mu perezida mushasha haje nta gahengo bigeze baronka, ahubwo uburere byinshi uvuga ko bwari bukiri n'amahoro ari n'uburere bwafashe n'abo bayisilamiste ayo mabarabara yugawe umva abanyagihugu nyine bajya mu ngorane zisanzwe zisumba izo bari basanzwe zirimo. Izagura yuko ubutegetsi kuva icyo gihe cya kudeta iba butashoboye gusubiza ibintu mu buryo mujyanye n'umutekano.
Ariko naho abo baba bakuye abandi abasirikare bavuga ko baje gutuma ibintu bisubira mu buryo bahagarika ubwo bwicanyi n'uruhagarara biterwa n'intagondwa z'abayisilamu nk'uko mwariko murabivuga birabandanya ahubwo bitera bikwiragira hose no mu bindi bihugu bitari bwashikemwo. None ikintu gishasha babazanye ni iki? Tufate abategetsi bashasha bagize kudeta muri Burkina Faso, muribaza ko ari ikintu bazohindura ku byerekeye urwo rugamba rwo kurwanya intagondwa z'abayisilamu cyangwa barafite izindi nyungu zituma barondera gufata ubutegetsi zitari izo kurwanya abo bayisilamu? Ku bwanyu mubibona gute?
Muri kino gihe niboneka neza, niboneka neza kubera mujya mu serikali yitwa Ibrahim Traore afite ipeta rya kapitaine, ni umuntu adasanzwe azwi, ndumva umuntu akanasanzwe ari mutoya mu serikali, ari ibintu bitangaje cyane. Serikali kirimo ibishoshoro by'abakoroneli n'abajenerali, iragoye kumva nyine ko ubashe ne gushyira imbere ari mu kapitaine. Ariko icyo nibaza ni uko ibyo byose yaba byayahora ari perezida yitwa Damiba, yaba Ibrahim Traore bose n'abasirikare kandi bose bari mu gisirikare kimwe, iki cyo byerekana cyane ni uko hari ubutumvikana hagati muri icyo gisirikare nyine mu byerekeye strategi bakoresha kugira ngo bakore ibyo bemereye abanyagihugu, ni ukuvuga gusubiza mu buryo nk'uko Fatora turabivuga ibintu cyane cyane byerekeye iby'umutekano mbere n'ibindi bibazo byinshi, kubera ko si byo bibazo byonyine bihari. Tuvuga yuko uwo mushahara adashobora kwitorera inyishu kurusha ko ujya bakuye atazobishobora muri kino gihe, ntibiragoye kuvuga. Nibazaho ni ibintu byo kurindira umuntu akaraba, ariko icyiza tuvuga ko abanyagihugu bamushyigikiye cyo cyiza gishashe, tuvuga ko kwari gishashe mugabo baramushyigikiye kubera bagiye barabara nibaza ko perezida ujya yahora itabashimisha, nibaza yuko umuntu ashyigikiwe n'abanyagihugu nibaza yuko bizomworohera nimba afise ubushobozi bwo gusubiza mu ngiro ibintu, nibaza ko bishoboka.
Muri make mu kurangiza, hari n'ababona uko hariho inyungu zo hanze z'ibihugu bimwe bisanzwe bifise igihagararo muri ako karere nk'Ubufaransa, hakaba n'Uburusiya buriko gutera burondera kugira igihagararo muri Afurika muri rusange na Afurika y'Uburengero. Ku byerekeye abavuga izo nyungu zo hanze ziriko zikinira ku rubuga rwa politiki muri ako karere, mubibona gute na cyane cyane muri Burkina Faso? Muri make
icyo twabonye ni uko muri ejo abantu basohoka bagashyigikira ubutegetsi, ni uko harimo abantu bari bafite amadarapo y'Uburusiya. Ibyo bisa cyane cyane byabaye muri Mali, kubera muri Mali ntabwo intwaro zo gusana zacanye mu Bufaransa bari rusanze ubu ari bwo gihugu cyiza ko gifite icyambo cyane ngaha mugabo, birerekana yuko ubutegetsi bw'ibihugu byo muri kano karere cyane cyane n'abanyagihugu badashimira ukuntu Ubufaransa bwaba bwarabyifashemo mu byo bakora ngaha bamushyigikira ubutegetsi cyangwa mutabushyigikira. Tuvuga yuko ari Uburusiya bwaba bwubishyizemo ukuboko kwatumye bukura umuperezida kugira bushyireho umuntu wabo. Ese ndabyibaza nibaza yuko ingorane ari ingorane iri hagati cyane muri Burkina mugabo ko batabyumvikana ko neza aho boshyira ingufu kugira ngo basubize ikintu mu buryo. Ibihugu bikomeye byari bisanzwe birwaniraho muri bino bihugu mugabo, nibaza yuko Uburusiya burusha ingufu Ubufaransa muri kano karere. Ese nibaza yuko bwari Uburusiya bwatumye ijya kudeta iba.
Murakoze, ndabashimiye.
Murakoze nawe.
Aha ni udusoreje aya makuru hamwe na Mukubiri ya Baruhu wamfashije kwabagezaho, mbashimiye kuba mudutega amatwi buri mu munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi amata y'umuzungu uyanywa akiri inshyushyu warindira ukwavura akameneka mugire umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.